ini Radio Sweet America. Radio Izwi America yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turamakije inshuti turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwahukana hagati yabubatse mu Burundi n'ikibazo gitera cyiyongera cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri uyu mwaka wonyine w'2022, umuvugizi wa Sentare Ntayinyuzwa y'u Burundi Agnes Rangiricenge yatangaje ko ingo z'abatandukanye 336 zibonekeje mu makomine mu gisagara cya Bujumbura ariyo Ntangwa, Muha na Mukaza. Ibyo biharuro biremezwa kandi n'amashyirahamwe yigenga kurikiranira hafi bijanye n'abubakanye mu Burundi. Mwitangazo ishyirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, Observatoire National contre la Criminalité Transnationale ONLCT mu mvunyafunyo ryasohoye ku munsi wa gatatu w'indwi birangiye rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye ndanse. Prime Mbarukeye arongo iryo shyirahamwe atangaza ko ivyo bituma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero. N'izihe mpamvu nyamukuru zituma abubakanye bahukana? N'izihe ngaruka bigira mu miryango? N'ikihe cokorwa kugira ngo ingo ntizisambuke? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Justine Nkurunziza umupfasoni akurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Batumire, ndabaramukije. Ego, nagomba mpere kuri David Dusabe. Uranyuva David? Nukubera iki ibitigiri vy'abahukana bitera vyiyongera cane cane muri meri ya Bujumbura? David.
Ico jewe mbona ahanini mfatiye kubo usanga ubu umuntu ariko arakira nuko icambere cyo tukera abagabo nabo basaba kwahukana. Ariko uyu munsi ugiye kuraba n'abakenyezi ubu unye barasaba ku bwinshi kwahukana. Rero je no vuga yuko ibyo bitigiri byagiye kuduzwa no kwerebuka kwa bakenyezi ubu ubikanguye n'abakamenya yuko kwa ukana n'uburenganzira bwabo uyu munsi nabo bakaba baja mu bongereza ibyo bitigiri kugira ngo basabe kwa ukana mu gihe cy'atuzi yuko umugabo ari wasaba kwa ukana gusa je niyo kuko ahanini byo ariko biva kuri icyo kintu.
Ibi bitigiri bitangwa muri uyu mwaka wonyine w'2022 bavuga ko ingo zimaze gutandukana kwahukana ari 336. Ibyo bitigiri witegereje iby'imbere yaho, ubona icyo kibazo gitera kiduga uko imyaka igenda?
Yego cyane, biraduga, ntibisaba kwiyongera, biguma biduga gose ahubwo. Ariko kandi tugiye kubiraba ubu kuduga kumenyekana kubera unye bisigaye babikurikirana bose basigaye bagira aya matatistike novuga ibyo biharo basigaye babigira naho ubundi ho jeni baza yuko na kera imanza zo kwahukana zarabaho uretse gusa ko zanateba uyu munsi uretse rero yuko abawukana ari benshi ubundi ubunyi byo kwawukana ntibigiteba na kera kuko kenshi usanga abantu baramaze gufata inzira yo kwawukana biciye mu kumwumvikana rero mu gihe abubakanye bumvikanye kwawukana biroroha gose bagira audience imwe no kuvuga bazi imbere y'umucamanza rimwe gusa bakababaza ati ibi bintu mwanditse hano murabihuriza ko atego turabyumvikana ko saba rero ni mwigiye barashashira urubanza mwiherere mukadoza byaraheje rero jeni waza yuko ahanini uyu munsi nibyo duza n'ibitigiri uko abantu barerevutse impande zose kera uvuze umukenyezi ngo kwawukana aca yumva umengana menshi reka no ku bagabo bavuze ngo kwawukana wamengo n'ibindi bintu umengo uravuye mu muco w'ikirundi umengo uramaramaje umuryango ariko uyu munsi nubwo ariko impande zose uyu munsi barabyumva ko kwawukana mu gihe ibintu bidashobotse mu rugo hako mwirwa muricana byiza mu karekano
nawe madame Justine Nkurunziza ico kibazo cingo zitandukana zahukana ico kibazo gitera ciyongera mu Burundi nkuko ibyo biharo bitangwa bibivuga mukibona gute kubganyu
to tenda bona nyine n'ibyo muravuga yuko bigenda biduga ciyongera cyero nkabona ibyo tavita muze n'ibyo ariho abakenyezi babonye ubwisanzure n'uburenganzira bwabo barabwumvise kurusha bakumva yuko kwawukana ntibiteye isoni ariko ikindi gikomeye jewe mbonamwo ni uko uruhara rw'imiryango mu kubaka ingo rutagikomeye cyane ngira bipfa kubera umwe wese ariko ariyumva mu mutwe wiwe ubukene ni bwinshi abantu basigaye bubaka kure na kure hanyuma nihabe ya nama y'umuryango yamiri kwiramama ngo itera no kubwira ngo iki wa muryango w'umukenyezi n'uw'umugabo bama bari hamwe kenshi babonye bigiye kuyangara bagahuza abantu bakababwira kibangwe icyo rero turakibona cyane ni mu Burundi ni no mu makungu ahantu usanga abo bubakanye abo bakiri bato bubakanye bibana aribo birya bakimara ntawe ubaha impanuro ngo abereke yuko iki kintu yo kubwira ko atari isi yubamye hari ikintu gishika nka ba mama ba kera bavuga birya byo gukenyererako ntibyari bibi kuko akenshi bashyira imbere ineza y'urwo rugo be n'ineza y'abana cyane cyane ugasanga rero nta kiyago kikihari umwe wese yereka mu byiwe umugore arakora umugabo agakora hanyuma ntibafata umwanya wo kuyaga icyo kiyago rero kitahari kiratuma ibintu byinshi biyangara bimera nabi ntibaheze ngo baje inama
yego tuze ku mirongo ya telefone duvise Innocent uratwumva alo Innocent uratwumva Profesor Kibazo ku murongo wa telefone na Innocent. Innocent uratwumva?
Ngo ndabumva.
Uri he?
Yewe ndi ngozi.
Ushaka kubaza ikibazo abatumire canke gushikiriza icyumviro?
Genda harimo ikibazo turavanga ndabaza hamwe n'ikirongo nterere ni gihe cy'umviro.
Yego tuga. Duga ku ijambo
Niwe rero icyo nagomba mvuge urabona ibintu byo kwawukana ubu rero yiharaje icyare cyane no mu Burundi kubera nk'ubu washobora gusanga nk'umugabo yubatse dufasha akarorero mu gisagara cya Bujumbura ubundi yubatse ubundi umugore yamusize ku gatumba hanyuma umugabo akiteye nk'umugisagara akalonka ubundi kubera aba yarutse n'amafaranga wa mugore wine ntashobora kumwibuka umugore rero akacavuga ati ok ko umugabo wanjye atakimparasiyo reka nanjye nihigire akatabyara nko dufata n'akarorero akatabyara nko ku wundi mugabo umugore iyo tashe umugabo rero itashe nawe akavuga ati wandege akarinda akavuga rero twahukane ikatabituruka rero ku kindi nacyo kintu cy'inzara inzara ino
inzara yatuma rero abantu bahukana kenshi na kenshi nyinshi isabare nticokorwa mufata amashyirahamwe agatanga inyigisho mu banyagihugu byo kugira ngo ngo zikomere n'ukuri kuko byarenze urugero ugasanga nk'abantu muri ako kanya abana nibo baca baguma bagira ingorane bagira ingorane ugasanga habaye ikibazo niyo nteranyo nari mfite.
Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Innocent tubisa kandi ku murongo wa telefone. Thierry uratwumva? Thierry uratwumva? Thierry uduhamagaye urihe?
Ndabakuye ndi mu ntara ya Muramvya mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Ikibazo mfise.
Yego.
Ikibazo mfise nuko tubona mu Burundi.
Duga ndakumva duga ku ijambo.
Ikibazo mfise ngaha mu Burundi hari ingo nyinshi ariko tuguma tubona zahukana buri munsi ku munsi uko bukeye uko bwije ntawuzi ikintu biriko birava ko sinzi ko ari ubukene bwa bwarateye mu Burundi yaho abagabo bafata akiyumvira bati jewe nyine nirukane umufashe wanjye ntawuzi yuko bwoba ari ubutunzi buriko buriyongera bugatuma bavuga ati jewe ko baranararondeye kera ninge fate ibyo narondeye ndabigeje nyine tari kumwe n'umutambukanyi wanjye kugeza ubu ntiturabona neza ingene ibintu bihagaze ahubwo abari imbere cyanye mwebwe banyimenyesha makuru b'ibihugu bya Amerika cyangwa abandi bantu mu bugeje gutohoza mwo turabira neza bino bintu ingene biri kubiragenda ukubera turabona twebwe byarenze kuko biri ku murindi muremure ugerageje kuraba ingo zahukana mu ndwi birateye n'ubwoba asheze birateye n'ubwoba kabisa.
Murakoze
cyane n'interano yanjye n'ibyo nyine
turabashimiye. Murakoze. Yari Thierry Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Turiko turavuga ku kibazo cingo zahukana gitera ciyongera mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ngaruke kuri Maître David Dusabe. Innocent hari ibintu yavuze mwumvirije ibyo ibyimviro yatanze avuga ko mu ngo iyo abubakanye barenga ingo nk'umugabo ngo ari afise nk'umutambukanyi wiwe ari ngo hagati mu gihugu ngo aje Bujumbura gaca afata nk'uwundi umugore nawe yabimenya akagira uko ni kibazo gikomeye. Iyo ni impamvu ikomeye muri ivyo ico kibazo cyo gutandukana kw'ingo.
Ego cyane ingo zo kwahukana ni byine bwa mbere zo mu Burundi hari kurenga ibigo ico kiza ubwa mbere mu mbozo kwahukana kurenga ibigo kiza ubwa mbere hanyuma ica kabiri nuko umugenzi abahohotera wo bubakanye ica gatatu nuko babadahuje bijanye no kurangura amabanga yabubatse no kuvuga umwe ugasanga arabishaka cyane ubundi ntafite ashaka ubundi icyo gihe abantu ntibabandanye babanisha canke naho mu gihe umwe mu bubakanye yakoze ikindi kintu gishobora gukura kuri fasoni mugenzi ikintu gikura kuri fasoni mugenzi no kuvuga injure grave akarorero ugasanga nk'umugabo yafashe akana ku ngufu k'imyaka ine ibyo biramukura ku pfasoni umugore wiwe canke yaraciriwe igihano gihanwa n'amategeko gihanwa n'amategeko mpanabyaha mu Burundi akaje ugasanga n'umuyesikoro ugasanga n'umuntu rusenyanzugi aho umupfasoni canke umugabo arafite uburenganzira bwo gusaba kwahukana kugira ngo ntabana yasuzugurika kubera ibyo iyo nyifato ya mugenzi we. Rero murumva no mu mategeko kurenga ibigo kiza imbere ya byose na ubundi mu rugo bipfa gushika nta muntu ashobora kwihanganira ko mugenzi we amuvanga. Rero mu gihe bishitse akabimenya uwo mubakanye ni gake bavyihanganira. Justine yatangwa ivuga ati uyu munsi bya bindi cyane ko zubakwa mu byo kwihanganiranira byarahebye. Ibyo noce ndabiteranya n'ibyo umutumire uwo intervenye ubwa kabiri avuze ku bijanye n'ubutunzi. harije jewe kenshi abansanga nkunda kwakira usanga uzawumva azavuga ati jewe uyu mugabo wanje nta kuntu uja kumva ngaguma mvanga n'abandi bagore mu gihe ari nare nkorera menshi nije niza menshi aya mafaranga bari aja gukoresha mu kuja gusambana imodoka yanjye akaba aja gukoresha mu kuja gusambana basanga urugo ntacakira umarira jebe mbona byiza twa kuma dupfa tuvana mbona no baho neza kumahera nkorera nawe akabananya nawe yashimye rero umva umuntu abiteranije musanga ari mbonyishi zigenda zifatanganye ukwihanganirana kwaraheze ikindi naco ibibazo by'ubutunzi byamaze kuza aho umuntu nubwo kwari kuyikunda sakava ngo ubutunzi ngo bwarasubiye inyuma mugabo haguma haza kakantu ko kuyikunda satuntu twanje kwishira ko kutumva neza yuko ubutunzi bw'umuryango mwo gusangira mukaburya mu mahoro reka ni nk'umugabo arose n'akazi keza akabona umugore yari yarongoye ntibakwiranye hariho benshi asanga barongoranye bakimerewe nabo ugasanga akarorero bari nk'abigisha ba primaire ejo kazubona umwe imana iramusekeye arabaye umuntu umwe mu ndongozi za politiki utusanga atunze umwanya muto n'agaca ahinduka uzubona umengo umufasoni bubakanye ntibari bakwiranye ukazubona rero haje ibyo kubyarukana naho rero acaje byo gutangura kurenga ibigo ejo bikazava biteye induru yego
eka tu garuke ku mirongo ya telefone turafise witwa Freeman aduteya kamo Freeman uratwumva alo Freeman
uratwumva
yego uri he
ndimo ndabumva neza rwose
uri he
bomerere ahantu bita I Musanze
aho ni mu Rwanda
ndi mu Rwanda rwose
ufise ikibazo waza batumire icyumviro shikiriza Ufisi kibazo icyumviro?
Njyewe nagirango mbazani mbabwira. Usanga hanini abantu bagenda badahurira mu bubaraho banywera cyangwa se bagahurira muri ibyo bitaramo nyuma yabo bakaba bahanya urukundo baravuga ati turakundana bya bindi bita coup de foudre bikaba birabaye bakemezanya nyuma y'iminsi ngahe y'icyumweru bakaba ngo bateye ivi No nyuma ntawe igeze yiga kuwundi ngo amenye ngo amadefoye nayo abashe kugira umutima wo kuyihanganira ugasanga niho ibibazo biri kugenda bituruka muravugana na birushya abagabo Freeman wanenemerere I Musanze murakoze cyane
ndabashimiye murakoze Freeman Bernard nawe nyene aratwakuye yego Bernard nawe nyene aratwakuye Bernard uratwumva
yego
uduhamagaye uri he Bernard
ndi mu Karanze mu Burundi
ikibazo intererano
intererano
duge ku ijambo
cyewe nibaza ko hanini abenshi bapfana bipfa kukutare hagati yabo abanosaba kugira bake baragiranira ibiganiro hadutse ikibazo bagikemure bari hamwe ari babiri iyo baganiriye baratorera imishu y'ikibazo kiba cyabonetse
murakoze turabashimiye
murakoze
Madame Justine kuri ibyo byumviro bitanzwe na Freeman na Bernard mubibona gute
Ndizinda bona ry'imvura byiza cyane kuko nkico cyanyuma bavuze cy'ibiganiro nababwiye ko umuntu aturuka yirukanka aja mutwiwe nk'uronka umwanya wo kuraba iby'urugo nk'uronka umwanya arondera umwanya wo kuganira n'umugabo umugore uko umugabo uko hanyuma abana bagasigara hagati mu kangara tese hanyuma ikindi naso nakubwiye cyane ikiganiro kivuye mu muryango ubushyigikizi buvuye mu miryango uko ari ibiri nibaza rero yuko n'ibyo bavuze bati baganire ko biragoye umuntu yamaze kukubabaza mugabo nibaza yuko nk'ababanyi ayo mashyirahamwe iyo miryango yogaruka ikabigiramo uruhara ariko ndashima cyane cyane intambwe amashengero amwe amaze gutangura yaba eglise protestante yaba eglise katolike baramaze gutangura kugarukana ibintu by'imiganiro mu miryango bakagira aho abubatsi ngo bahurira bakavugana ibibagoye kuko kutabivuga nicyo kintu kibi cya mbere hanyuma kutiyumvira n'ingaruka mbi yabo y'ibyo bariko baragira ku bana kuko banavuze no kwihangana gusigaye ari guke kera umuntu yarihangana akavuga ati reka nihangane nk'abakenyezi ndazi ko benshi nzi bakubwira bati sinshobora kwahukana ubu ngo nsi gutwana twanje atakirira sinoshima ko umwana wanje aza kuregwa na mukasi reka rero nihangane hariho benshi burya nuko bakunda gukenyera ko murabizi hariho nk'ingo nyinshi usanga abakenyezi baba mu mashambre yabo abagabo nabo baba mu mashambre yabo hanyuma ubuzima bugashishikara sikuvuga ngo ndabishyigikiye cyane ariko haba harimo ikintu bita sacrifice kwirengera kugira abana babanze batere imbere kuko n'ubundi muba mwagize urugo kugira mushobore kuronka abo bana mubakuze bakore mu mutekano ugasanga nk'uko abakera babigira nabo si ukuvuga ko batakubitwa nabo si ukuvuga ngo ntibamererwa nabi mubwira ntibumve gutyo sindi muri bamwe bavuga ngo ni ukubitwa niko zubakwa oya oya ibyo biri kure nk'ukwezi ariko kwihangana kugira wa mwana w'umukobwa ntumusige ngaho muri urwo rugo ukemera ukababara kera niko byagenda cyane n'ubu kuri benshi niko bigenda akemera akababara mugabo wa mwana w'umukobwa akabanza akegera imbere akabanza akabona ati ejo ninagenda ndamusize ngaha ndamusigaranye umubanyi munaka cyangwa ndamusize kwa nasenga tuzomubona kuko umwana w'umukobwa murazi yuko kuregwa n'umukozi kuregwa n'umuboyi nta gihumuriza kuko ubuhoho abantu barabaye n'ibisare batanga n'abantu babikorako
tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Sylvain uratwumva uhamagaye urihe Sylvain
ndi Bujumbura ndashaka Bujumbura
ofisi kibazo ubaza ofisi cyimvuye shikiriza
ni cyimvura ni nta gutera interano yanje kuri ibyo byo kwahukana
mugishikirize
keje kintu mbona hanini ibi byama byo kwahukana hanini mbona cyane biterwa n'ubukene buri mu bantu hanini kera iyo umukobwa agenda kubaka cyangwa umuhungu agiye kubaka asanga kenshi abantu bari bwagure rwose kandi ingo zari usanga zikabukomeza zitunganije neza ugasanga abantu bari babayeho neza ngaho rero uno munsi urwaruka rw'uno munsi cyangwa imiryango y'uno munsi umuntu aragenda kubaka ubwo ugasanga yaba mama w'umukobwa cyangwa se w'umukobwa bafite ibyiyumviro babanza kubwira umuhungu cyangwa bakabwira umukobwa ibyo byo umuhungu agutwaye akora iki aba hehe iwabo ni hehe akaraba ubuzima umuntu abayeho umukobwa nawe akifuza umuhungu apfise amahera rero yabona ibyo bintu umuhungu atakibifise cyangwa atabifise cyangwa atari uwundi muntu amusumbya bigatuma umukobwa adashoboye kubaka rero hanini birava kuvana n'iyo miryango abo bantu usanga abagenzi hanini ugasanga nyina w'umukobwa namwigishije ya mbere yo ku ziko ya mbere yavuga ati umukobwa wihangane nubwo mwobura icyo mufungura wihangane mugabo akavuga ati byanse numve ugasanga
uheraheze
kenshi niyo ituma abantu ugasanga imiryango hanini ituma abantu batandukana bahukana
murakoze yari Silva
kiri cya kabiri ni kiri
unyarutse Silva
aba mama barubaka abana mutanga bubaka ibintu biterambere cyane ama WhatsApp cyane ama telefone umuntu amugatanga simya kamirongo ina cyangwa kugira ngo gakobwa igumi nibyo biratuma abantu bacyashaka kwahukana rwose
murakoze yari Silva Mugisha ari muri Zambia uratwumva Mugisha
ndabumva
ufise ikibazo ubaza ufise icyimvurishikirizo nyarutse
okay cyasa n'intererano kuri iki kintu kijyanye n'uko ingo ziriko zirahukana ku rugero usa n'uriko rurarengerana cyane cyane mu bisagara nagomba nse nubiri chaterera kuri iki iki kibazo uri kuraraba kiri mu bisagara cyane cyane iki kibazo gira handiko ndakibona cyane cyane ngo zirahukana muga uraze iki kibazo kiri mu miryango hagati y'ababyeyi b'abana na babana hagati y'umuhungu n'umukobwa ababyeyi b'ubu bose ntibakiraba umuryango uvuka ahubwo baraba amaronko cyane cyane icyo kibazo bokiraba yuko ababyeyi bahatira abana kubaka cyangwa batabonirabira abana ko bokubaka bijyanye n'amaronko kuko nimba bakwishyize wa muco wa kera w'urukundo ninjira ntibabahukana mu bisagara gusa bahukana no mu zindi ntara rero niba icyo kibazo ko tuba kiri ku bijyanye n'amaronko bakurikira cyane.
Ndabashimiye yari Mugisha ari mu gihugu cya Zambia, Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cingo za ukana gitera gikomera mu Burundi na cyane cyane mu bisagara n'igisagara cya Bujumbura cyane cyane. Nze kuri Maître David Dusabe, ibi Sylvain na Mugisha bavuze ubivuga kwi
ndabishyigikiye ariko kandi reka nzanane inyuma gatonya nongera nibutse yuko na ba mama wacu na ba sokuru bacu ntibubatse ibintu bimeze neza uko cindi uko ari umutegetsi ntirigwa ndavuga yavuze yuko mama wegeza kumufata kera yagiye kuyiha isombe mu murima w'abandi ko bari bakenye cyane bisigura yuko n'icyo gihe urumva ubukene bwari buriho icyo oyi nicyo bintandaro cyangwa ibyo amaronko ahubwo uyu munsi uko abigeme cyangwa imiryango ibyifata muri ubwo bukene nibyo bitandukanye na kera kuko ugenda kuraba uyu munsi inkumi usanga zose zikeneye gukoresha inzara zikeneye zose gukoresha umushatsi ku mafaranga zinzi zikeneye zose kugira ama iPhone amatelefone agezweho zikeneye amaniveriseri mu mahoteli akomakomeye by'ukuri ugasanga iyo nkumi ikorera ijana na 150 ari menshi amajana 3 muca mwumva neza amafaranga iyo aba ariko arava aba atava mu busurashuzi aba ariko ava mu kugenda n'abagabo bandi bubatse icyo gihe rero inkumi nk'iyo igiye gusabwa igasabwa n'umusore nta gitangura ubuzima ikacigomba rero kubaho bwa buzima yari imenyereye muri ku rwego rwo hejuru ususanga ingo z'inyarwa kuko ugiye kuyiraba uyu munsi izo ngo wumva ziriko zirihuta gusambuka ningo ntarumaze imyaka 5 ni imyaka 2 umwaka umwe hanubwo nakiriye rumaze ukwezi kumwe murumva neza yuko by'ukuri izo ngo zija kubana zitari zibanye bagenda gufyondera kugira ngo agire mariage yubatse kugira ngo mu kibano abone yuko yubatse araba hanyigera yifuka isoni z'abantu je novuga nti nteranije ibyumviro by'abatumire babiri babuze uyu munsi abantu bagenda kubana batabanje kuyaga batabanje kwigana ngo bamenyane iyo bavuye kera mugiye kubiraba wasanga iyo uronse uwo muzubakana ubanza kumenyesha mu muryango bakamwiga ati niwo kwabana niwo kwabahehe winye naka va mu muryango uhe bari bafite imiryango isabiranira bari bafite imiryango idasabiranira. Alo
ego muhera heze
ariko uyu munsi muzamwumva umukobwa azari azakora abwira ababyeyi ngo tuzogira dote mu ndwiza mwitegure mu guri koti cyanke mukoteshe hari umusore tuzobana ugasanga rero kaka no vera k'imiryango nikakiriho ugasanga umwana w'umukobwa yari ireze yamenye no kuba buzima burebure umuhungu wagiye kubana atazoshobora ugasanga umuhungu nawe agenda gufata amadenare yenze kugira ngo agerageze akore ubugeni bwiza buryohera amaso y'abantu buryohera abatumire ubugeni bwiza umukobwa yari akene ko nibagenzi babona neza yuko asohotse ejo ugasanga ayo madeni yafashe miliyoni 15 kuri mariage yafata ideni ayo mafaranga ntibikunda ko bashobora kubaho ariko barayariha
nubwo
rubandanye ntuzubona rero abantu batagusambura.
Murakoze Justine. Nawe kuri ivyo vyiyumviro vyabo batwumviriza babiri Sylvain na Mugisha batanze cyane cyane bashimikiye ko ngo ikibazo ngo kiri hagati y'ababyeyi babashaka kubakana ngo nibo baba bakurikirana amaronko ni kubibona urabona ko ari ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo gikomeye cyane kuko hariho ababyeyi hariho nabo bubaka kuko kenshi usanga amaronko ata hagati y'ibyo bibiri ugasanga nk'ubu reka tubere ku babyeyi ugasanga nk'umwana w'umukobwa hari huwo bakuranye tuke nko muri universite biganye cyane mu segonderi bagakundana kandi yamushimye imico mugabo gacusanga ababyeyi ngo yangukwizwoje ko gukurujya mwana wo kwa naka naho batabivuga baba ariko bararaba amatungo y'uwo muryango ba mwana ariko wa mukobwa bayikundiye wa muhungu cyangwa wa muhungu bayikundiye wa mukobwa ugacusanga rero n'umuhungu nawe araba arabye umukobwa akaraba amatungo y'ababyeyi biwe amatungo n'ay'ababyeyi biwe sayiwe hanyuma iyo amaze kumurongora agasanga ntabironse nk'uko yabyibaze uwo mwana w'ikirire ntazi ko ijya nzu ya se iri mu izene agashaka rero yuko se aca amugurira imiduga amwubakire agira iki akabibura aca ashaka atitangura gukubita wa mwana wa mugore wiwe ugasanga ni ibintu bikomeye cyane yewe nibaza ko nk'ibyo rero ari ibintu byo kugaruka ko abantu bagasura bakaraba bwa buntu uwo muntu araba numva nk'umwana w'umukobwa ngo jolene ibintu byo hejuru bireremba ugasanga n'ababyeyi barabizo bireremba hageze gukwa raporo jyewe byo gukwa nabyo nyine n'ibintu nibaza ko twogera ku kiganiro mu minsi iza ko n'ibintu nabyo nyine bisambura ingo rimwe na rimwe kuko umugabo akuzana umengura ikintu yaguze inka yagiye ku matumiro aragura ku mararo aragura hanyuma ataza kugufata nk'igikoresho ntabone yuko kari agateka nk'uko kera byari bimeze hanyuma rero ugaca usanga rero muri icyo gihe biragoye ko bifatira ko urugo ruguma kuko ruhagaze ku isi yumva bahagaze ku isi yumva ababyeyi bagiye kugira ubukwe bakubaka amahema y'amamiliyoni umunani ugasanga kwa rugo rushasha babageni bahereye ku madeni
heraheza gato
yego muhereye ku madeni nta kera baraterera ubu ntawe ko bose bakenye bose muhereye ku madeni rero ejo mugaca muri cyo murya bimwe byazaca bitari bisamba gaca batangura gushwana n'ibintu bikomeye cyane rero babanze barabe no mu migigwa igezweho ubu
ndabashimiye murakoze ku mirongo ya telefone turafise na Gerve ari mu Rwanda uratwumva Gerve uratwumva
yego ndabumva
ufise ikibazo ubaza Gerve ufise icyumviro ushikiriza
yewe ndi icyifuzo natanga
ugitange ndakumva Gerve yavuye ku murongo reka dufise Innocent uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he Innocent
cyumbura mu kayoshe
hari abantu bari kubavugira inyuma yawe ukwigiriyeho gato yego ufise icyumviro ushikiriza ikibazo ubaza abatumire
ikibazo hamwe n'icyumviro
ukicekirize
yego mwapfu mu kiganiro nabo imanzi yuko hari ingo nyinshi zimaze iminsi zitandukana hamwe ni ubukene bwinshi n'inzara nyinshi kandi n'ibintu byose birenga bitera biduga ku masoko nicyo gituma abantu benshi batuma bahukana batandukana na leta yari yavuze ati umuntu wese iyo bazi yuko atunze nk'abagore babiri yuko yo kwandikisha umwe muri leta azwi hama ibisigaye nabyo uzofatwa nawe atunze babiri bitaciye mu mategeko akazohanwa hama hazosaba yuko bose barabigisha nyine hari abantu bari batoye bategeka barigisha yuko bakwiye kubana n'uko bakwiye kubakana na cyane cyane ubu tubona ahari mu bihe bigoye iwacu
ndabashimiye Innocent Gerve yagarutse ku murongo wa telefone uratwumva Gerve uhamagaye uri he Gerve
ndi i Kigali
ufise icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo baza batumire ego duka ku ijambo
icyifuzo cyanjye
ndakumva
hano mu Rwanda ikintu kiri gutuma imiryango isenyuka
ndabumva muduke ku ijambo
ababyeyi bagomba kubigiramo uruhare muri kino gihe umubyeyi ari kwifuza ko umwana we bamukwa amafaranga menshi bimeze nk'aho ari ukumugura mbese ababyeyi babiganireho barebe ukuntu babigenza bagabanye ibintu byo kwifuza mu bana kera umuryango byari ikintu by'umubyeyi kuba yarabyaye none ubu ngubu ni ikigi ababyeyi babirebeho rero murakoze cyane
ndabashimiye murakoze radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabashimiye radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi rwanda
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku kibazo cy'ingo zabukana gitera ciyongera na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi abatumire dufise ni maitre david dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi twatumiye kandi justine nkurunziza umufaso nakurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri canada madame justine wigeze kuvuga ikintu uravuga ko uruhara kera imiryango yari ifise mu gutuma ingo z'abubakanye zidatandukana ko ubwo ruhara rwagabanutse mwo tubwire icyo mwibaza zacu bashatumye rugabanuka uruhara rw'imiryango
rugabanuka kubera abo babyeyi nabo nyine bafite ibintu bibarajishinga urabona nk'ubu abantu baguma bimuka baba kure y'imiryango je ndavuga mpereye nk'ahandi urabona abana baraza bakabarungika mu mahanga bakubakira mu mahanga nta nasenga hari nta se waba hari nta nyina bahari ugasanga abo bana barijya bakimara nta muntu ari hafi yabo kugira ngo abahe impanuro kera naho bavuga ati umwana ni uw'u Burundi mugabo nk'abo barundi baba begereye abo bana habaye Bujumbura cyane aha muri za Canada n'ahandi nabo nyine bafise ibyo ariko barirukamo murazi ko ubuzima bw'Ibujumbura butoroshe cyangwa ubuzima bwo hanze butoroshe ugasanga hakuja kuraba bya ba bana kugira ubafashe mu mpanuro ugasanga nawe nta mwanya ufise ubu rero isi yovuga ko hose yameze amenyo nta muntu akiraba ati reka ndabe urya muryango wabajya abana ko nogira icyo nterera kuko nawe uri kuriruka mu byawe naho rero bigoreye cyangwa ugasanga n'imico yaratitutse ikintu cyitwa abo bana kuraba abo bana inge n'abana batorera tubibona ukundi bagaca baca no muri ayo mashuri y'ikizungu bababwira ati bimeze gutya hariho n'ikindi kintu cyitwa ngo jumafu icyo kintu jewe ni jewe ni jewe ntibibuke gushyira hagati b'abana babyaye bati none ko nababyaye uruhara ndabafise ko n'uruhu mbega nzokenyera zigume kugira ashaka kumurera ndamuteza imbere ibibazo rero ni byinshi biraterwa n'ibihe tugezemo biraterwa n'ibihu ubukene nabwo nyine butuma dushyira imbere amaronko mugabo ntidushyire imbere ineza y'abo bana twabyaye bagiye kubaka canke y'abana tubyara hanyuma agatazamo rero n'ibintu by'ubusambanyi kera ubusambanyi cyari igicumuro gikomeye mu muryango mugabo ubumengo ni ikintu cyo kurikura umusonga uronsa amahera acabanza kuja kurondera deuxième bureau umengo mugabo adafite deuxième bureau hari umugabo akwiye ibyo n'ibintu byinshi cyane nibaza ko twoyaga umunsi ugahera
urakoze dufise Faida Sami ku murongo wa telefone uratwumva
abumva cyane aho mperereye na mahoro sinzi namwe ko mumeze neza
tumeze neza uherereye he
ni Nairobi
ufise ikibazo ubaza abatumire icyumviro shikiriza
ni icyumviro shikiriza ku bijyanye n'inkundo z'ubu
mugishikirize
majya make ibyo ndiko ndaraba ukuntu abantu b'ubu bakana ahaniniya beshigiye mbona nk'uko uwo mushikaci ariko arabivuga beshigiye baraba amaronko ugasanga umuhungu ntabwo ujya afite agaca atindira ku mama afite nk'imyaka 20 kugira ngo nawe aronke ahantu yoba arahengamira ugasanga umukobwa nawe ariko arongera amatungo rero icyo kibazo kanini ntikiri mu Burundi kandi ntikinga mu Rwanda ntikiri all over the world kuko kiragaragara cyane ingo ubuye zirasambagurika kubera benshi kijya kintu bagiye barongera bibaza ngo nicyo kudoguma kihapeninga basanga kidashoboka na gato ugasanga urugo yewe mu ndota yari azi ngo agiye kuba umuntu w'umukire karuhariwe ugasanga yari yibaza ngo azotunga amamodokari agira amazu urumva mu majyamo makeyi urukundo ruba yarasiza yari gucari mu ndoti asanga cyakibaye ninacyo gituma ukunda kenshi gusanga kenshi na kenshi aba bantu bari mu mashure udubona ngo baheze amashure ngo bagiye mu ntuze bakurikiye abafise ubu buryo bakabatragitinga bakurikirana utwo tuntu babahiga ko dusosa ugashe usanga abangirize rero ngo sosi yodire ababyeyi barakwiye kuganiriza abana babo kanini ntibashimikire ku bintu by'amatungo cyangwa ngo ibintu by'inkwano ugasanga baremerewe n'ibyo bintu by'inkwano hanyuma ugasanga abana babo ingo bagiye gushinga bigiye gutambuka ata kintu na kimwe ziragenda zishyitseho
murakoze ndabashimiye yari
ego
yari Faida Sami
yes
dufise kandi Anselme ku murongo wa telefone Anselme uri he
ubanza mu kikati mu Burundi
ikibazo icyumviro
bo mu bisanzwe ni icyumviro ku bintu bijyanye n'abantu basambura mu bisanzwe hariho ubukene bukaze ariko ubwo bukene rero buca bubangana n'iki n'amaronko usanga hariho abantu usanga bafite umwina w'ibyisi wo kurondera ati naka ko abayeho kurya nanjye nambayeho kurya kandi bigatuma ko n'amareta yacu adafata ingingo zihambana kubera nk'umuntu agiye kubaka ku myaka 18 16 burya ntabagiye kubaka kuja yaba bogeje nk'umukobwa akaja kubaka afite imyaka 25 umuhungu akubaka afite imyaka 35 aca usanga uwo muntu ataciyumvira ibintu by'amaronko kenshi cyane iyo hageze mu bukene arabyifatamwo ko ari ubukene nk'uko bisanzwe ariko umuntu w'imyaka 18 arongowe n'umuntu w'imyaka 20 agaca abona umugabo yabonde akuze ntatinya kubana n'uwo muntu cyangwa akajya gukora ubushurashuze n'uwo muntu icyo ni kibazo kinakomeye cyane leta yari ikwiye kwicarira ku bijyanye n'uko umuntu usanga afite umwina wo kurondera ibyo naka afite kubera abonye uwo babanye ari umukene cyane kimwe ikigira kabiri hariho kondisiyo dobi abantu usanga babaye no ariko hose usanga si kuvuga ngo mu bisagara gusa no mbese umenga mwashimikiye mu bisagara no mu misozi ku kubera usanga abantu batabayeho mu buryo bumwe hariho ujya kabiri ufungura kabiri hariho ufungura gatatu urumva umuntu amaze kuba ahantu afungura rimwe ku munsi akabona aho yota ufungura gatatu cyangwa akaronka uko abipapura uwo muntu aca agerageza kwiyomeka kuri wa wundi kugira bikunde iteko bikunde aronke bya bindi byo guhahamira
urakoze
n'abadafise
murakoze yari Anselme Maître David Dusabe, ibyimviro vya Anselm na Faida Sami. Faida yavuze ko ikibazo uko akibonana na Maronko ngo niyo mpamvu ikomeye, akibaza akavuga ko icyo kibazo kitari no mu Burundi mu Rwanda gusa cyane mu karere ngo kiragiye ku isi yose, mu gihe Anselm yavuze ko yavuze icyo kibazo cy'ubukene, aranavuga ko amareta adafata ingingo zihambaye zo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo gitera gikomera. Ubivuga ku iki?
Ego cyane uko twamaze kubivuga, ikibazo cy'amaronko kiza imbere ya byose. Nabivuze uyu munsi ugiye kuraba umuntu rwose yaruharura mu bijyanye n'amafaranga n'ubuzima agiye kubaho, akaraba ati mbega uko ngiye kubakana uwo tugiye kubakana azotuma ubuzima bwanjye bwisunura na gatonya, haba ku ruhande rw'umuhungu, haba ku ruhande rw'umukobwa, haba no ku ruhande rw'ababyeyi. Murazi kuva na kera ababyeyi bakubwira ngo abana n'ubutunzi. N'uyu munsi hari ababyeyi bakiri muri ibyo byiyumviro biba byo yuko umwana agiye kurongwa ahantu bakize n'abaga bakize, ugasanga rero uyu munsi ibintu by'ingwa naho data wanje umukobwa yorongorwa ahantu afite amafaranga cyangwa umuntu akarongora umukobwa afite amafaranga, umwe ntashobora kuzokwemera yuko mugenzi we asa n'uri aramunonoza wenyine nawe atacyari karazana. Usanga ni kujya navuze ari ikibazo cy'amaronko n'ikibazo cyo kwikunda umuntu kubasa tuntu twanze aba ati none ko ibintu byose biri ko biva iwacu cyangwa ariko biva iwanje uyu nawe ariko azana iki, uretse ko abo bose baguma agomba kuza gutonda kuri jewe, bose bagomba gukirira kuri jewe. Rero icyo naco nyene mugakigaruka kuri cya kindi cy'ubuntu, kuva na kera narindi imiryango hari imiryango ikize n'iyindi miryango musanga ari aboro, ariko imiryango yarabana igasabiranira kandi ngo zigakomera. Je nibaza ko uyu munsi hariho n'ikintu cy'ubuntu cyagiye mu bantu, hari ikintu cy'ubuntu kigenda kiratituka cy'imico kigenda kiratituka cyo ugomba kugumya karanga kaba twitangiye basokuru na basokuruza. Uyu munsi batwiye abibona umengo n'ikizungu caraje ibintu uyu munsi, ahubwo je mbona ahanini biko bizanana kuguta imico n'akaranga byamye biranga Abanyafurika, byamye biranga Abarundi, byamye biranga n'Abanyarwanda canke abo muri ibiyaga bigari. Je nibaza ko navyo nyine vyozamo n'ubundi by'amafaranga nabitangwe ndabivuga kuva na kera narindi miryango hari yari itunze hari yari Kenya hari yari hagati na hagati, ariko ntivyabuza ko ingo zikomera nava ngo hari ico ngo niko zubakwa. None uyu munsi ntivyobaho ku neza y'abana, ku neza y'iteka ry'imiryango. Kera imiryango yashama amati pupupupupupupu ntibikabe ibyo bintu byo kwahukana ntitukabyo umve biteza urubwa imiryango. Ariko uyu munsi wumva ababyeyi ngo niwivireyo ngo niba ari ukwemeze ngo niwivireyo, wagenda ku bapfeyi b'umuhungu babwira ingene bimeze ngo bimeze gutyo onye baroba asyatuma twe tutabaho utadufasha nkuko byahora ku kera ngo nimuvane ngo abagore baruzuye. Ugasanga rero ariko ukuntu kutagomba guhagarara ku muco, kutagomba guhagarara ku buntu bwamye buranga Abarundi nabo muri ibiyaga bigari. Murakoze.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Frank ari muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Frank, uratwumva? Frank uratwumva? Frank ndatwumva. Umurongo wiwe wa telefone ngira ntumeze neza. Nze kuri Madame Justine. Hari umwe yabajije ndibaza ko ari Anselm, aravuga ko ngo ikibazo ngo twavuze mu bisagara gusa ngo na cyane cyane ngo twashimikiye ku bisagara cya Bujumbura, aravuga ngo no mu misozi icyo kibazo cy'abahukana ngo kirahari, n'ikibazo cy'abantu bakurikirana abantu bafite amatungo. Ni kubibona
eko naho nyine birahari, ariko si ku rugero rumwe no mu miti, ku rugero rumwe no mu miti ko mu misozi harahari hari kakanzi ibeza ikibano tubibona gute. Umugore yahukanye washaka n'ubu mu giturage ruguru ntabwo aboneka neza, naho n'ubu bitunga ataboneka neza. Mugabo ibiri biraba byinshi gushika nawe kuko baracyari muri ya miryango ikibamba ego ntawupfa utabihari ngo arera, ariko si ku rugero rumwe.
Ndababaza ikibazo, muravye ingo zahukana zitandukana muri rusangi, mubona amakosa abavuye kuri uwe ku mugabo cyangwa umugore umuntu yitegereje cyangwa biri ku rugero rumwe
biragoye kuvuga kuko umwe wese ko muri abo nta umenya kuko niba ivuga bakuyagenda tukimubiriza none twabimenya gute ubabaye ku rundo umereke kandi tutabekera ngo umvirize urumva dabiti yakubwiye ati baragenda akavuga ati baraye bashwanye baraye bamaze iminsi barara bahagaze bagaca bavuga ati tuvane bagaca bagenda ku mu avokati ni we sinzi neza aho bahukana ngo ari muri tribunal bagaca agenda turabivuyemo abandi nabo nigendere turaborohereje wumvise ko ya miryango ata kibanza ya nama y'imiryango ata kibanza igifi kuko iki desizio ni yabo babiri barabyutse kugira ngo dute ntibiyumvire na ba bana ntibiyumvire na ya miryango yari yarunze ubumwe bagaca bagenda ubwo nyine justice ati mwigire wumve ko ata kibanza yami bamwe babuturiza bari kuturiza bagifise ntabumva rero gukosa n'ikiwuye ngo bintu bakosa kurusha ukundi kubera ntibaronse umwanya wo kubumviza ariko kera byarafata igihe imiryango iriko iravuga ati bangwe bigenda gutyo cangere inaseza kumvira ati uramira amazi gatoya ubanzura ariko iyo avuze atashe yaborewe itatu nawe umurenze urwambo bigasa ni urudubi murumva hariho ni uruhara rw'abantu benshi cyane sinota ikosa kuri abo bahukana kuri iyo miryango yahukana ikosa kuri kominote yose
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ezekiel watwumva uri he Ezekiel
ngendi mu ntara y'umuyinga kumwe n'abahinyuzi
ufise ikibazo ubaza cyangwa intererano utanga
kenshi se intererano ntanga
uyitange
kuri iki kintu cy'amadivorce ariko arigaragaza rwose muri ibi bihugu navuga yuko biva ku bintu dabore nk'ibintu nka bibiri urabona uyu munsi avuga tekinoloji moderne ibintu ntiba iyo habaye ibintu bigacika
ugomvye kuvuga ubuhinga bwa none ugomba kuvuga nka internet ugomba kuvuga iki
ngomba kuvuga internet
bandanya
avuga n'ibi niyo bigenda bigezweho kera ndimo ndabaza abavyeyi bambwira ko kera inkoko ikabutse bayunga ariko uyu munsi itabutse bazana shasha no muri ibintu by'imiryango hari abantu badashaka kubana bagaca bumva ntibakifata ngo bumve ibintu ahubwo abantu bashaka kugira ibintu bishasha nko kuzana amahoro ngo bicare hamwe baganire nk'abajejwe ikibazo ko umugore n'umugabo hagiye ni ngombwa bahuye n'ibibazo kuko wanaganye genda ni mugore nzanye marayika kandi nanjye ntasanga ndi marayika tuzohura n'ibibazo ibyo kubikemura byashakirwa twicarane tubivugane tugire icyo duhurijeko ariko uyu munsi siko biri ibyo rero bituma haba amadivorce icyo ni icya mbere icya kabiri gituma atiyaba amadivorce ntitugende kuraba muri edikasiyo ihari uyu munsi ukuntu itunganije biragoye ko jyewe mba edike ingenzi z'ababyeyi batari edike icyo ni ikintu cya mbere cyongora birashoboka ariko biri hafi kuri iyo mpamvu rero ndabona nitwashaka ko ingo zacu zirama idusubiremo edikasiyo icyo ni ukuvuga yuko kizadufasha rwose kuko namba ababyeyi bashwana bizogora rwose ko abana babo bazogira ingo nziza mu gihe bafise uburorero bubi muri famiye yabo
murakoze
nibyo murakoze
ndabashimiye
yari
Ezekiel murakoze
ndabashimiye cyane
kwizera namwe kwizera ari ku murongo wa telefone watwumva kwizera
yego kidoni yongabo
uri hehe unyarutse Ego, ufisi chiyumviro changi kibazo waza unyarutse umwanyu giye kurangira.
Ni chiyumviro. Ndombona ikintu gituma imiryango itandukana ari nko gushaka imbabazi kwa bamwe mu bantu bamubagize umuryango ndetse no kudahazwa n'ibyo bafite mu muryango no kutihanganirana. Usanga ikibazo cyo kutihanganirana rero aricyo gitera gutandukana kw'imiryango rimwe na rimwe. Ugasanga mu muryango harimo nk'umuntu ugira amahane menshi akaburamo ikintu cyo kwihangana, bigatuma imiryango itandukana no kudahazwa na dukenya mu muryango wabo. Ugasanga bamwe na bamwe barashaka kubaho birenze ubushobozi bw'imiryango yabo. Nibyo bituma usanga imiryango itandukana. Nicyo cyumvo nari mfite.
Murakoze cyane, ndabashimiye Kwizera. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Imbere ko turangiza, nagomba ngaruke kuri Maître David Dusabe. Twavuze mwatanze impamvu zituma icyo kibazo gikomera. Nashaka imbere ko turangiza kubgwawe David, wonarikiye cokogwa na cyane cyane rwana ingaruka bigira sinu kuri iyo miryango yabubakanye nabubakanye gusa biragira ni ingaruka kubana baba bavuye muri uko kubakana hagati izo mpande zibiri. Muri make niki ubona cokogwa?
Jembo na ahanini wa leta yofata iki kibazo cyo kwahukana ikibazo kiraba igihugu kiraba leta, kuko mugiye kuraba n'igihugu gihera mu muryango. Uko ni byiza shingiro rabivuga neza yuko no kuvuga ngo igihugu cyose cyubakirwa bahereye mu muryango, niho base y'igihugu nihiri. Imiryango iri sude imiryango hariho coalition, hariho cohesion sociale, imiryango hariho ukubana neza, kuko imiryango isambagurika igihugu cyose cyosambagurika cyose igahera. Rero nariko ngira nti ubu amareta arakwiye gufata ikibazo cyo kwahukana nk'ikibazo cy'igihugu, bakareka kugifata umengo ni ikibazo cyora imiryango gusa, cyora aba bana gusa ngo n'uburenganzira bwabo, bakabishyiramo ingufu kuko bigaruka ahandi nyene. Abana iyo amaze abiye bamaze kwahukana usanga abana batangura kutaguma hamwe, usanga imitima itari hamwe, ubwenge butari hamwe, no mashuri usanga batamenye neza. Ugasanga umwana umwe akeneye kuja kurega kwa nyina, undi akeneye kuja kurega kwa se, ugiye kwa se ishaka muteramwa politike yiwe, ugiye kwa nyina, nyina akamuteramwa politike yiwe. Ugasanga abo bana bakurana ibikomere bidasanzwe, abo bana ntibaronderemwe ejo ababyeyi canke abapapa n'abamama bazuba karaba ngo zikomere, kuko nabo barakomeretse bakora ibyo bikomeye. Nkavuga nti uyu munsi mareta yo kwikebuka hamwe kandi n'ababyeyi bakikebuka n'aba bagiye kubakana bagahaguruka babizi neza inshingano bagiye kwiha bagiye kwamo ko bagiye kubana ubutagitandukana.
Nawe Madame Justine, turashyize akanya gatoyi nikihe ubona cokogwa urabye icyo kibazo uko gikomeye n'ingaruka kigira nk'uko yari kabivuga David Dusabe no kubana?
Rero nibaza ko ho nk'uko navuze ibiba mu mashengero menshi yarayabaforosi ko bushyiraho ibiganiro mu kibano, ibiganiro ku miryango, abubatse bakaza bakavugana kugira bagaruke bayage, mbega ni kuki natoye mwo kubaka, mbega ingorane ziri mu kubaka ni ziki, mbega ko mu kubaka iyo mwubakanye hari uhebera uwundi, hanyuma rero ikibanza cy'abana ikagaruka kugira bamenye bati nubatse ngo mbyara abana bazogogwe ay'igipfungu kubera amatati bifitanye na n'ukuri. Abantu bubaka bibuke cyane cyane akababaro abana babo bagira iyo se na nyina batandukanye. Nimwibuke yuko niyo abagenzi bawe babiri bangana wewe ugira ikibazo. Ndabinginze imbere yo gutandukana ndazi ko bitaryoshye kubaho ukubitwa mugabo, kandi nibyo byo gukubitwa babishyire hasi kuko niba ariko barakubita n'inka ntizigikubitwa. Bagerageza rero bashyire imbere agateka k'abana, ubuzima bw'abana bavye kuba bavye batarinze kubinye.
Murakoze cyane, ndabashimiye batumire. Yari Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi, hamwe na Justine Nkurunziza umufaso nakurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Tubako turavuga ku kibazo cingo za hukana mu Burundi zari zisanzwe zubatse gitera gikomera na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bakongera bagashikiriza ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro murantunga namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu mugira ibihe vyiza.